Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda muri studio 18 muri kumwe nanjye Edi Rwema. Ikaze mwese mu makuru yacu yo kuri isaha. Mu nkambi y'impunzi ya Mahama mu Rwanda haravugwa ikibazo cy'abana b'abakobwa batwita bakiri bato.
Urareba nyene turi hano turi impunzi. Ariko niba umuhungu ari impunzi nitujogira ubushobozi kimwe nanje. Nja kugenda mu gituraga gakora amahera. Je ntashobora kujayo ashobora kuza wa mukobwa akamuhendesha ya mahera agashemera nyina gakora mwinda
uwo numwe mu barundi kazi bahungiye mu Rwanda. Iyo nkuru n'izindi zirimo indwara ya Ebola ivugwa mu gihugu cya Uganda ni mukanya mugume ku maradio yanyu. Mbere yuko tujya mu karere k'ibiyaga bigari, reka mugenzi wacu Aloyce Bigirimana abanze atugeza amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Aloyce.
Indongozi z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Sudani zashikirije ko zemeye guhagarika kugarariza ubutegetsi n'imyerekano bagasubira kuganira n'abategetsi bagisirikare barongoye igihugu mu ntumbero yo gushinga leta mfata kibanza. Ku rundi ruhande akanama ka gisirikare karongoye igihugu nako nyene kemeye kubohora imbohe za politike. Ibyo bikaba byashikirijwe n'intumwa idasanzwe ya Ethiopia Mahmoud Dirire mu kiganiro yahaye amenyesha makuru i Khartoum ejo ku munsi wa kabiri. Amenyesha kandi ko impande zose ko ari zibiri zemeye gusubira mu biganiro vuba ku kwegurira ubutegetsi leta ya gisivile. Ibiganiro kuri leta mfata kibanza yari yemewe byahagaze inyuma yo kutumvikana ku ruhande ruzogira ijambo mu rya nyuma muri ubwo butegetsi. Abimukira babanye Venezuela bashika kuri 30 barabuzwe irengero inyuma yaho ubwato barimwo bwibiriye mu mazi buriko buragana mu izinga rya Curacao nkuko byashikirijwe n'umushinga mateka muri Venezuela ejo ku munsi wa kabiri. Ubwo bwato bwahagurutse kwa gatanu buva mu buraruko bushira uburengero butwaye abantu bari hagati ya 30 na 35 nkuko umushikinga mateka Louis Stefanelli yabyiganiye itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ku makuru avuga ko yahawe n'imiryango yabo. Bubaye ubwato bwa gatatu butwaye abimukira bo muri Venezuela bwibiye kuva mu kwezi guheze aho abantu bashika 80 gushika ubu batazwi irengero. Leta y'Ubutaliyano yifuza ko ubwato bwinjiza mu mazi yabwo abimukira butahawe uruhushya bukatirwa mande hamwe n'ibindi bihano ruhasha birimwo kugambura bene bwo. Umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati akaba n'icegera cy'umushikiranganji wa mbere w'Ubutaliyane Matteo Salvini yatangaje iyo nteguro y'iryo tegeko ejo ku munsi wa kabiri mu nama nshingamateka byitezwe ko ifise n'amahirwe menshi yo kuryemeza. Iryo tegeko mu gihe ryo kwemezwa ryoba rihaye uburenganzira Ubutaliyano kwikora ku bakozi bihisha mu banyagihugu kugira basume urusaku mu ntumbero yo gusambura imigwi y'abinjiza abimukira no kumviriza ibiganiro byabo mu mpisho. Amazinga hamwe n'ibivuko by'Ubutaliyano byamye ariryo shikiro rya mbere ry'abimukira bava muri Afrika y'uburaruko baciye mu ibahari Mediterane bagerageza kwinjira ku mugabane wa Buraya. Igipolisi cy'Ubwongereza carafashe umukuru w'umugambwe ukomeye muri Pakistan ku byaha yagirizwa byo guhamagarira abanyagihugu mu gihugu ciwe kwihanira ku nguvu. Altaf Hussein yashinze umugambwe Mutahida Kwami Movement yafatiwe ku muhana iwe i Londres ejo ku munsi wa kabiri. Umunyepolitike w'imyaka 66 y'amavuko afise n'ubwenegihugu bw'Ubwongereza ari muri ico gihugu kuva ahunze leta ya Pakistani igihe yariko irasambura umugambwe wiwe mu 1992. Abategetsi ba Pakistani bashikirije ko muri uyo mwaka basambuye amakambi uwo mugambwe wari washinze yo kuburizamwo igufa no kwica abatavuga rumwe nabo banegura ibitagenda neza muri ico gihugu. Leta Irani nayo yararekuye umugwiza tunga w'umunya Libani yarafunzwe kuva mu 2015 yagirizwa kuba maneko wa Leta Zunze za Amerika. Nizali Zaka asanzwe afise n'uburenganzira bwo kuba muri Amerika yari kuweje ku munsi wa kabiri acafata indege yihuta imujani Beirut muri Libani nkuko byashikirijwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutungane muri Irani Golam Sene Ismaili Zaka yari yaciwe gufungwa imyaka 10 n'amande y'imiliyoni 4 z'amadolari y'abanyamerika yagirizwa ibikorwa bibangamira leta ya Irani yagirizwa kugiranira imigandiranire yo hafi na Amerika.
Arakoze Aloise Bigirimana imwumva ni radio ijwi rya Amerika twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave, mu gitondo ni ku mirongo ya 25 31 na metero 41, naho ku mugoroba ni kuri metero 19 na 22. Mushobora kandi no kutwumva munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri waishatu akadomo radio chuvewa akadomo ko mukanya na makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Amakuru avugwa mu karere kuri isaha reka tuyahere mu gihugu cya Uganda, aho Ministeri y'Ubuzima imaze kwemeza ko umwana w'umuhungu w'imyaka 5 wamenyekanye ku munsi wejo ko arwaye indwara ya Ebola yamaze kwitaba Imana. Kuri telefoni turi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi wiriwe neza aho ngaho i Kampala muri Uganda. Bahizi uranyuva?
Mirwe
neza. Bahizi, iyi nkuru yuko uyu mwana w'imyaka 5 w'umuhungu wamenyekanye ku munsi wejo ko yanduye indwara ya Ebola yamaze gupfa, mwayemeza?
Ego, ministeri ishinzwe amagara y'abantu mu gihugu hamwe n'umuryango ushinzwe amagara y'abantu ku isi bamaze kubyemeza ko uwo mwana w'imyaka 5 yitabye Imana. Niko barari batangaje ko Ebola yadutse mu gihugu cya Uganda. Umwana w'imyaka 5 rero akaba ari kumwe na nyina bava muri Congo, aho uwo nyina ari kavukire wa Congo ariko washatse muri Uganda. Bakaba bari bagiye muri Congo gushingura sekuru uwo mwana, ariko bakagaruka mu gihugu n'abantu bane bo muri uwo muryango bose bakinjira muri Uganda. Bivuze ko nabo bantu bane bose barimo gukurikiranwa kureba ko bafite ubwo burwayi, ahubwo andi makuru yemeza ko nyine babiri muri abo bantu bane bo bakuweho amaraso kujya kuyapima mu kigo gikuru gishinzwe gupima virusi hano Entebbe. Nabo abo babiri bamaze kwemezwa ko banduye Ebola, bivuze ko bamaze kuba abantu batatu muri Uganda banduye n'ubwo burwayi bwa Ebola, ariko umwe muri bo uwo mwana w'imyaka 5 we akaba yamaze kwitaba Imana.
Hanyuma se wakwibutsa abumva Ijwi rya Amerika, hari hashize igihe kingana iki abo bantu bambutse bavuye muri Congo binjira mu gihugu cya Uganda banyuze mu karere k'uburengerazuba bwa Uganda ahitwa Kasese?
Yego, binjiriye ku mupaka wa Bwera uhanyura rubibi na Uganda ku itariki 11 y'uku kwezi, aho nejo bundi kuwa mbere bava muri Congo. Ariko ngo bakimara kwinjira ntabwo binjiye ku mupaka uzwi, kuko mu busanzwe kuvaho Congo hamenyekanye ko ari icyorezo cya Ebola, Uganda ishyira aba ingamba ku mipaka yose bipima abantu binjira mu gihugu. Abo bantu baciye mu ku mpande z'umupaka, ariko nanone abashinzwe kurwanya icyorezo cya Ebola muri Congo bahise bamenyesha bagenzi babo muri Uganda ko hari abantu bakekwa kuba binjiye mu gihugu ko bagomba gukurikiranwa na ni muri urwo rwego abantu bakurikiranywe bakamyeho ari bagiye ndetse umwana warwaye nawe akajya ku ivuriro aho niho babamenye bose n'umuryango we bamenya ko bari batutse muri Congo batangira gukurikiranwa.
Ubungubu leta ya Uganda irimo irakora iki kuko si ubwa mbere ikibazo cyangwa se indwara ya Ebola yigaragaje muri icyo gihugu?
Nibyo koko edi si ubwa mbere kuko mu myaka ishize icyorezo cya Ebola cyagiye cyaduka muri iki gihugu ndetse inshuro zirenga kuri eshatu ariko kikarwanywa vuba vuba kitarasakara ngo kimare abantu benshi. Kandi Uganda kuri ubu muri aka karere niyo ifite ubumenyi buhagije mu cyane cyane mu kurwanya Ebola na ifite ikigo gikomeye gishobora gupima Ebola mu buryo bwihuse kugira ngo imenyekane ko ariyo akanaba ariyo mpamvu bashobora kuyihasha. Ariko mu cyegeranyo cyasohowe na Minisiteri y'Ubuzima yerekana ko bagiye gukomeza ingamba zo gukingira abantu ku mupaka wa Kasese cyane cyane abantu bari mu rwego rwo kuvura kuko ibikorwa byo gukingira byari byaratangiye ariko none uko bagiye kubyagurana cyane cyane kubera ko iki cyorezo cyabonetse mu gihugu. Ubwo kandi nanone bakabongeye ibikorwa ku mipaka yose ihanyuriye na Uganda kongera ibipimo by'abantu bonze bijya muri Uganda no kwigisha abantu kubijyanye n'ubwo burwayi bwa Ebola.
Ignatius Bahizi, komeza udukurikiranire hafi iyo nkuru ubwo uzayitugezaho mu buryo burambuye makuru yacu ataha. Ndagushimiye.
Murakoze cyane.
Arakoze Ignatius Bahizi. Hagati aho Minisiteri y'Ubuzima mu gihugu cy'u Rwanda yamaze gusohora itangazo yibutsa Abanyarwanda ko umuco w'isuku, gukaraba n'isabune n'amazi, kwirinda ingendo mu bice bivugwamo icyorezo cya Ebola, kwirinda kurya inyama z'inyamaswa zipfishije, gutanga amakuru ku bajyanama b'ubuzima bizakomeza kubarinda ibyorezo.
Tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Address ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Mu Burundi ikivugo cy'igihugu aricyo ubumwe ibikorwa amajyambere cyaba kirimo gusimbuzwa Imana umwami u Burundi. Abanyapolitike bamwe bavuga ko ibi ari intego ya Perezida Pierre Nkurunziza yo kugoma ku butegetsi, ariko Vice Perezida w'igihugu Gaston Sindimwo yongeye kwemerera ijwi rya Amerika ko Perezida Nkurunziza atazivuguruza. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza uri Nairobi muri Kenya.
Ubahatanye ake mu gihugu harimo no kuntatemwa incungu yokwikukira umuganwa rwirwa gasore ikivugo cyo Burundi cyo kuva kuri Republika ya mbere ari cyo bumwe ikorwa amajambere kiko gisubirizwa Imana umwami mu Burundi. Ikivugo gishasha nico ku ngoma ya cyami. Bamwe banye politike nka Frederic bamvuga inyumvira yahoza icyegera cyo mukuru w'igihugu babona muri ikivugo gishasha intego y'umukuru w'igihugu yokwigumiza ku butegetsi. Atanga inzira zitatu yemeza ko zitabesha zivyerekana.
Inzira ya mbere niyo gutuma mu gihugu abanyagihugu b'abarundi bose baba goba ivyo si bintu byo kubesha uganire n'umurundi wari we wese ari mu gihugu. Urabona ko ubwoba ari kintu cambiye kiriko kirakoreshwa na nkuru nziza kugira ashore kuguma ku butegetsi. Ubucamanza bwarahoze bucimanza bwisunze ico umukuru w'igihugu abashiraho ashaka. Intumbero igira kabiri niyo gukenesha abarundi. Ubwo n'ubundi buryo yatoye kuryanga abarundi bagume bamusaba cyane basaba bamusaba kugira bashobore kuronka ikirirenza. Inzira igira gatatu kandi ari nayihambaye ni ibijyanye n'iby'Imana. Yarashize mu ibwirizwa shingiro yuko Imana ngo ihawe ikibanza cya mbere. Gushira Imana ukabyandika mu ibwirizwa shingiro ubuvuze uti abantu mutemera Imana nimuve muri iki gihugu, kandi mu gihugu ntiyaba gusa bemera. Ntushobora guhatira abantu kwemera ibyo wemera wewe. Mu ntwaro za Repubulika handitse yuko ubutegetsi buva ku banyagihugu, ariko ubu harimo aravuga ati Imana yampaye kwiboniye yantumye konza kurongora Burundi, kandi uko ndaburongora uko aza kwimbarira. Ubutegetsi bw'abantu n'ubutegetsi bw'Imana ntibivangana. Bimaze kuvangana burya rero igihugu kiba giye gutabagara
uwagitabagaza icegera cha mbere cha president Nkurunziza asanga shebuja atarimwo Gaston Ndimwo yabwijwe ya Amerika mu kiganiro cihariye
jewe sinimuga amasendereted umukuru w'igihugu ni mugenzi kandi turavugana kandi ndamuzi n'umuzi mugenzi kenshi nuko ari umuntu atihindukiza mu ijambo kuko kandi amaze kubimera sinumva ingene we ababwira ibyo babwiye hanyuma mwebwe mugashaka kumva ibyanyu umukuru w'igihugu Petro Nkurunziza yarabivuze wenyine ko atazosubira kwitoza ikintu kibi kandi azoherekeza uzo musubirira muri mu mushakishi amenshi makuru mushaka muzana kuko atabishaka mugafondi bi mugafondi bi mugamama wanje umugore mugabutse n'abazoza n'abakazana n'abuzukuru mukuru yigira yabwiye ijya mu mukuru yavuze ntarivuga ata yiweje ntarivuga atarigenduje ataravye ibi nibi nibi umukuru y'igihugu avuze biba itegeko mu gihugu
iryo tegeko ntirinyura Charles Nditije arongoye umugambwe y'ipronutemewe n'ubutegetsi afatira kukundi bwizwa nshingiro rishasha ryatuburusha abaho z'abakuru b'ibihugu bwo kuba mu nama nkenguza amateka ibihe byose no kuduza imyaka y'ikiringo cy'umukuru w'igihugu ikava kuri 5 ikaja kundwi
arabashije gatati mu byinyo mbere harimo n'amakungu bakavuga ati ko Nkurunziza atazo kwitoza naho nyine ntawuzi ko atazo kwitoza je ku bwanje nibaza yuko azo kwitoza ibyo tubona ingene ahe ibyo kwizwa shingiro hehe kugira ngo barihindurire abandi na Nkurunziza yewe ugenda ntagira abakire bihenda na gatonya
bambuga inyumvira asigura ko atari mu ruhande rw'abihenda kuri ivyo ashimangira turore ivyumviro vyiwe
nacyo gituma kura ibintu by'ubumwe uko by'ubumwe bose ntibemera kandi bose ntibamwemera ibikorwa n'abantu bashobora gukora batari hamwe ngo bateze imbere igihugu badakoze ntaterambere ishoboka n'amajambere ashoboka urumva rero yamaze kwica ibyo by'ubumwe ibyo by'ibikorwa ibyo by'amajambere yimikije ibyo bintu vya imana umwami bisigure ko ari we yibona ko ari hagati imana n'abantu n'abarundi kugira ngo ashobore gutwicara ko atacamira nacyo gituma rero mwe nizo nyifato ari nyifato zo kwiyamiriza kuko gizogeza Burundi habi warondera kuba umwami kandi ndabonye yaravuze neza ati burya a mosi ntakiriho nubwo yoba yakiriho inkuba zibindi sangira igico
ayo majambo president Nkurunziza yavuze ariko yigisha mu ikorane cy'umugambwe ndedefdede mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka kumugwa mukuri gitega
ndabaga kimoso ndakihari kuko inkuba zibiri zisangira igice nije ko ndababwira abarundi turi kumwe ngaha niko ndababwira sura mu ntango
uhoraho abarira Nkurunziza
yego yego
ati barira barundi
abanye bari ngaha guhera kuri abaye bari ngaha
bangoranirize amashikanwa
koranye amashikanwa
Na wakila batarashira makenga mu ntango zo kwa gatandatu umwaka uheze acikiza ubwizo nshingiro rishasha president Nkurunziza atangaje ko atazosubira kwitoza ariko azoshirikira umukandida azokwizerwa n'umugambwe we CNDD-FDD asanzwe abereye imboneza y'amaho Roger Wilika neza Nairobi ijwi rya Amerika
Urukiko rw'ubujurire mu Rwanda rwatangiye kumva urubanza ubushinjacyaha bwa gisirikare rukurikiranyemo Liotona Joel Mutabazi na bagenzi be uyu musirikare wahoze mu barinda umukuru w'igihugu mu byo aregwa harimo gushaka kwica President Kagame ibyaha byose arabihakana agasaba gufungurwa by'agateganyo kubera uburwayi n'inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa
Lieutenant Joel Mutabazi wahoze mu mutwe w'abasirikare barinda President w'u Rwanda Paul Kagame yagaragaye mu rukiko ari mu muzankano y'iroziranga abagororwa n'impeta za gisirikare yunganiwe n'abanyamategeko babiri umwitegereje aragaragara mu ntege nkeya hagaragaye kandi abo bareganwa bagera mu munani nabo bari mu muzankano y'icyatsi hafi ya bose wabonaga ko zari nshya barinzwe bikomeye ni mu rubanza rw'ubujurire ubushinjacyaha bwa gisirikare rubakurikiranyeho ibyaha by'iterabwoba gushaka kwivugana umukuru w'u Rwanda Kagame n'ibindi ku isonga riye tuna Mutabazi ufatwa nka kizigenza witsinda mu 2014 urukiko rukuru rwa gisirikare rwamuhamije ibyaha umunani rumukatira igihano cyo guhera mu munyururu yazamuye inzitizi yo gusaba gufungurwa by'agateganya bishingira ku mpamvu zitandukanye aravuga ko kubera uburwayi byaba byiza kumurekura by'agateganya akajya kwiyita akivuza riye tuna Mutabazi yabwiye urukiko rw'ubujurire ko arwaye indwara zitandukanye zirimo n'izidakira ku buryo hari n'izo yirinze kuvugira mu ruhame zimwe mu zo yavuze zirimo indwara y'umuvuduko ukabije w'amaraso cyangwa hypertension indwara y'umwijima izwi nka hepatite n'indwara y'amaso avuga ko yagiriwe ubuntu na gereza imufunze hari abaganga bajya bamukurikirana gusa ngo umusirikare ushinzwe iperereza ntatuma ashobora kubona ibyemezo bya muganga ndetse n'imiti yamwandikiye avuga ko yandikiwe imiti na muganga maze gereza imufunziza kwihagarika mu gihe cy'imyaka ibiri kandi bitemejwe na muganga. Yabwiye umucamanza kandi ko imwe mu mpamvu yamuteye kutarangiza imyanzuro y'ubujurire ari uko arwaye amaso atabona kugeza naho mu 2017. Muganga yemeje ko akwiyindorerwamo. Lietona Mutabazi akavuga ko indwara arwaye zikomeye zikeneye kwitabwaho mu buryo bwihariye. Ku kijyanye n'imibereho ye yo muri gereza yakunze gushaka gutinda hari ku mucamanza ntamworohere kuko bifata nko gutandukira atarabishyize mu mwanzuro. Lietona Mutabazi yavuze ko afunzwe mu buryo bubi. Ati si imibereho ikwiye umuntu mfungiye mu kumba gato ka beto ka metero imwe na metero imwe na 80 urugi rwa metero ebyiri katagira idirishya karimo amakamera. Ati si ugusebya inzego n'Imana yo mu ijuru irabireba. Yakomeje agira ati kungiraho no gufungura inzugi enye banyinjizamo saa 11 z'umugoroba bakazankuramo saa 12 z'undi munsi. Ati ubwiherero buri muri ako kumba byabo bikomeye n'ibyoroshye mbirangiriza mu kadobo kawo mu bampaye. Imbona nkubone mu rukiko Lietona Mutabazi yerekanye umwe mu basirikare bamurinda ko yigeze kumufungira mu musarani. Ku kijyanye n'amafunguro ahabwa muri gereza aravuga ko arya ibigori n'ibishyimbo bamuhindurira bakamuha kawunga kandi ngo arasanga bitamufasha mu burwayi bwe. Ubusa abaturage bose ntibarya kawunga ni ikibazo umucamanza yabajije Lietona Mutabazi nawe ati njyewe sindi abaturage bose nkurikije uburwayi bwanjye. Lietona Mutabazi arasanga uburyo afunzwemo butemewe n'amategeko kuko ngo icyo yise ibyago arimo kumpuza ndengo ya 90% bituruka ku hantu afungiwe. Maître Jean Dodier amana umwe mu bamwunganira mu mategeko yabwira urukiko ko ari ihame ko umuntu aba mu bandi agasanga ari inshingano za gereza gufungira Lietona Mutabazi ahantu haboneye aho kuba wenyine. Ariko urukiko rwamubajije niba yaba yarageze aho Lietona Mutabazi afungiwe maze rumubwira ko atazi ibyo arusaba. Maître Mukamusoni nawe aravuga ko aho Lietona Mutabazi afungiwe ari ikigo cya gisirikare atari gereza, arasanga afunzwe ku mabwiriza ya gisirikare mu gihe yahamwe n'urukiko yagombye gufungirwa muri gereza ya gisirikare yemejwe n'amategeko. Maître Mukamusoni avuga ko niyasuye uwo yunganira Kanumba adahabwa ubwisanzure bwo kuganira nawe ku buryo ngo bihitiramo kwiganirira iby'ijambo ry'Imana. Aravuga ko abarinzwe ku buryo bibangamira ubwisanzure bwe n'ubwuregwa kandi ngo bikanabangamira ibanga rye ry'akazi. Aramusabira gufungurwa by'agateganyo ashingiye ku bindi byemezo byagiye bifatwa ku manza zitandukanye nk'urwabo kwa Rwigara rw'umunyamategeko Peter Erinda n'izindi bafunguwe ku mpamvu z'uburwayi. Umucamanza yabajije Lietona Mutabazi niba yarasabye muganga icyangombwa kimwemerera indyo yihariye. Yavuze ko niyo agiye kwa muganga kubera amarangamutima ya bamwe mu bamuvura bamubwira amagambo atari meza. Ngo bavuga bati dore Mutabazi ryashyano rya Gashyantare bate sisi yantera hamwe yateraga ibisasu yahakanye ko atari intera hamwe kandi ko yarwanye nazo kuva ku myaka 15 azizi. Umushinjacyaha Kapiteni Nzakamwite yabwiye urukiko ko nta kibazo cyo kwivuza gihari kuri Lietona Mutabazi. Yamwibukije ko agomba kumenya ko afunzwe gisirikare bityo ko igihe bamuherekeje kwa muganga ari uko byagenwe. Yavuze ko yaba Lietona Mutabazi n'abamwunganira batigeze basaba ko akeneye indyo yihariye kandi ko igihe babisabira muganga akabyemeza gereza yabimuha. Kuko bavuga ko arya ibigori na kawunga muri gereza Kapiteni Nzakamwita umushinja nabwo yamwibukije ko babisangiye igihe kinini bakiri mu ishyamba na nyuma yaho kandi ko bitigeze bitera uburwayi uregwa. Kukato Lietona Mutabazi yita ko afungiwemo kamuteye uburwayi bukomeye Kapiteni Nzakamwita avuga ko abamwunganira bagombye kuba barabishyize mu myanzuro y'ubujurire kandi ko bagombaga kujya kubaza military police imufunze ikabitangaho ibisobanuro byananirana hakiyambazwa amategeko. Ubushinjacyaha bukavuga ko zimwe mu manza bashingiraho basaba ko Lietona Mutabazi yafungurwa by'agateganyo naho zihuriye n'urwe kuko ngo akurikiranyweho ibyaha by'ubugome ntashobora gufungurwa. Urukiko rwategetse ko ubushinjacyaha bukurikirana ikibazo cyo kumubonera indorerwamo kugira ngo bitazakomeza kudindiza urubanza. Bwemeye ko bitarenze icyumweru aba yazibonye. Muri rubanza ku rwego rwa mbere abaregwa bageraga kuri 16 gusa kugeza ubu hasigayemo abantu 9. Ikindi gishya cyumvikanye muri rubanza kuri uyu munsi wa mbere warwo mu bujurire benshi mu basigaye baburanye bahakana ibyaha ku rwego rwa mbere mu myanzuro y'ubujurire bwabo barabyemera. Barangajwe imbere na Demo Binosa Kalisa nawe wahoze ari mu itsinda ry'abasirikare barinda Perezida Kagame. Icyemezo cy'urukiko kuri izi nzitizi zatanzwe na Lietona Joel Mutabazi kizamenyekana ku itariki ya 21 z'uku kwezi kwa gatandatu. Ehe bagira ubusabe rya Amerika i Kigali.
Mu nkambi y'impunzi z'Abarundi ya Mahama hakomeje kuvugwa ikibazo cy'abakobwa benshi batwara inda batifuje. Haravugwa kandi ikibazo cy'abasore bishora mu biyobyabwenge. Minisiteri ishinzwe impunzi mu Rwanda ivuga ko bahagurukiye kurwanya icyo kibazo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Nyine ashobora kuyitwara kubera imibereho ya mucanze. Ubu ni umwigeme ari imbere yanje akiri muto atarashikana imyaka 18 ahetse umwana w'amezi 3 yamuvyaje ataruba kugwiwe ico yita inda itifujwe ubukene n'imibereho mibi niyo ntandaro y'izonda
Urareba nyene turi hano turi impunzi ariko niba umuhungu ari impunzi ntituzogira ubushobozi kimwe nanje je kugenda mu gituraga gakora amahera je ntashobora kujayo ashobora kuza wa mukobwa akamuhendesha ya mahera eh agashemera nyina gakora mwinda eh ni benshi
koze nkabangara
ni benshi cyane bararenga nka 30
iruhande yiwe harabandi bakobwa babiri nabo nyene bahetsa abana nabo banse kuvugira kuri mikro y'ijwi rya Amerika bemera ko nabo nyene bavyaye muri ubwo buryo aba bakenyeze nabo babarusha imyaka gato nabo nyene baraze ko ico kibazo cabaye ndanse mu ikambi y'impunzi z'abarundi y'amahama
azitwara mu nyane hata na urabyumva n'ubuzima bubi nyene bwo mu nkamba ariko nk'abakobwa bazitwara ni babandi nyene babahendesha nk'amajana 5 majana 3 kugira ngo nabo baronke kuntu boba
abakobwa nyene baragenda iyo o akabonana n'abahungu kandi abo bahungu ni kubahenda amara kubahenda ubwo bakabahenda nyene bakabatera inda ashobora kuba avuga ati jewe n'ubundi ngirefe n'inzara kandi ndondeze uburyo nohendana ugasanga yanda arayitwaye adafite niyazo ijana n'uwayimuteye umwana akamwanka
n'aba basore bavuga ko bashiki babo babyara ku bwinshi kandi batarubaka izabo
bashiki bacu vraiment ngaha rero nabo baragenderamiwe imagine nk'umukobwa afite nk'imyaka hafi nka 14-15 ukabona umwana afite inda ari kujya gupimisha inda kwa muganga atari ibintu twebwe twari dusanzwe tuzi vraiment natwe biranaturenga benshi bagapfana mu inda ukabona umwana aciyaje no kwa muganga arapfuye
n'ubwa mbere je nari impunzi nta kazoza turimo turabona sinzi nta kazoza reka duhe nka karuyo nk'abakobwa babona batwara inda ku byinshi ikibazo kihari urashobora kubaza umuntu eske uyo kuri mu urazara turi no mu bibazo tekazoza naka ngurega ngo ibingo ushobora ngo kubitumwa n'umuntu agenda akabimukorera akamusigira nk'igihumbi akagura igicupa cyo kwisiga c'amavuta akakubwira ati narose undi muntu amereza ibihumbi bibiri naguza agapira cyangwa akagura agasabuni twebwe ngaha baduha isabuni zitanu zikatumaza amezi atanu ndazi nawe umesura woga ayo masabuni ntiyo kumaza amezi atanu nk'abantu b'abakobwa urazi bakenera ibintu byinshi byo kugira bagira isuku rero niyo mwanya
yamara nabo basore barugarijwe n'ubundi buhumbu bwo kunywa ibiyayuramutwe nk'inzoga canke urumogi
abasore benshi vraiment biyahuza kubera iki biyahuza ibiyayuramutwe kubera inzara oya mwije biyayuramutwe baje kwiyahuza inzoga kubera iki kubera inzara baba bafise baravuga ati none se noja kujya iki noja nobaho gute reka ngende kunywa amayoga reka nje kunywa ibizo nucanke ngo babafunze
eh barabinywa arije babibuza no ngaha mu nkamba ariko baguma babizana nyene
barangwa nyene ibyo bitabi bakanywa ibyo biyoga numva nyene ko atari byiza kuba bona binywa mbese abakwiye kunywa iby'abandi banywa bitobaya y'urumutwe baragwana baragira ibintu byinshi nyene nawe atari wewe utokwifuza kuba wona bibona
uyu wewe aradondagura ibiyayuramutwe bakunze kwihereza
ziganirwa heze za warage ko nakayo kibayikuye surudu wiri bazikuye n'amaburi buri twinywera turubo zonyene n'ukanyoye nawe nyene abayi bavuga ati afise nk'umuryango hanze yakamuhaye
utwara komite iserukira izo mpunzi Pasteur Jean Bosco kwibishatse avuga ko inzego zose zo muri iyo kambi zahagurukiye ico kibazo c'ubuhumbu
mu nkambi ahantu hari abantu kandi hugaye nibibura tuko turagerageza uko bimeze kose kugira ngo hirya no hino mu makaritie ma komunote abantu babamwo nico kintu ca mbere dukora kugira ngo tugerageze turabe yuko abana bacu dufise kuko muca make nibwo Burundi bwejo mu gihugu cacu dutegerezwa guproteja abana bacu ko bishoboka kugira ngo izo ndazindaro ivyo byabwenge ivyo bintu byose ubona yuko bishobora kubazanira ingorane rero turanashimira cyane inzego zacu z'umutekano zigibuze cyatwakiriye tugashimira cyane n'abayobozi turi kumwe no kuko icyo kintu turagifashanyamo mu kubica
ubwo rugamba n'ishyirahamwe mpuzamakungu HCR mu Rwanda ryemeza ko rizonarukorana n'ayandi mashyirahamwe mpuzamakungu no mu kwitaho abahuye n'ibyo bibazo byo gutwara inda zitifujwe cyangwa bahanduriye indwara zidakira zitandukanye zica mu bihimba by'irondoka. ico gikorwa n'ubushikiranganje bushinzwe ibikorwa by'ubutabazi minema ari nabwo bujejwe impunzi mu Rwanda bwaragihagurukiye imahama bukorana n'inzego zitandukanye harimo abajejwe amagara y'abantu abaremesha kiyago n'abaserukira abandi igihe cyose abaye inama ihuza impunzi ibyo bibazo ntibisiba kuvugwa mu ntumbero yo kubyirinda iyo kambi irimo impunzi z'abarundi zirenga 60,000 igice kinini cyabo kigizwe n'urwaruka Pyeklaveni Nkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.
Ni no kuri iyo nkuru dusoreje amakuru yacu kuri isaha tubashimiye kuba mwaduteze amatwi dushimiye injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fasil Gebeyo wegeranyije aya makuru muri studio ya 18 hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema mugira umunsi mwiza.